nzamba
nzambira samirana
Isango niri mwakoze nshuti bagenzi kudukurikira radio nzamba turi kura 27 ndamukiza umwaka wa 2021 na kanya ko gukurikira amakuru twabateguriye naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira inyuma y'amasaha 28 aheze nta uramenya irengero rya Alexis Habimana umwe mu barekuwe kuri uwa mbere ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu akaba yanyurujwe n'abikekwa ko ari abakozi b'iperereza y'u Burundi umuryango wiwe ukaba ufise ubwoba ko uwabo ashobora kugirirwa nabi impunzi zirenga ku 114 zahora ziba mu gihugu cy'u Rwanda kuri uno wa kabiri bahungutse baherekejwe n'userukira ishami rya ONU ryitaho impunzi hasere abo batashe ahanini bakaba arababa mu bisagara bigize u Rwanda abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga baridoga ko bamara iminsi myinshi bataronswa inyishu z'ibipimo by'umugera wa corona ivo ngo nuko inkabuzo bita reactif za Kenya bagasaba ubushikiranganje gutorera inyishu ico kibazo amakuru muyashikirizwa na jewe Diane Nkuru nziza mukanya idonido ajyano makuru
inzamba
mu makuru y'umutekano umwe mu banyororo barekuwe ku kigongo cy'umukuru w'igihugu Alexis Habimana wo muri quartier Ruziba ya zone Kanyosha muri commune Muha mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura abiwabo baramurindiriye amasahera mu nzira bavuga ko yoba yaraye anyurujwe n'abantu bivugwa ko boba ari abakozi b'iperereza abegereye umuryango wiwe bafite ubwoba n'amakenga bagasaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu kubikurikiranira hafi uwabo ntagende mazima yonko inkuru ya mugenzi wacu Josine Kaze
Inshuti n'abagenzi ba Alexis Habimana yarayarekuwe ava mu ibohero rikuru rya Mpimba basaba kumenya aho wabo iyo barayajanywe inyuma y'ukurekugwa inyuma y'imyaka 5 yaramaze afunzwe abiwe baherutse avuga ko arindiriye imodoka ya zone Kanyosha yamwemereye kumutahana mu Ruziba aho hari nk'isaha indwi z'umurango gushika kuri wa kabiri ntibari bwasubire kuronka iyambu ry'uwabo bavuga ko na telefone yariko arahamagaza bayihamagaye ko babwira kwizimije baratabaza bavuga kandi ko bari mu mwabaro kugutinyera umutekano wiwe bibazizeho byaramushikiye
turafite umubabaro n'agahinda kuwacu Habimana Alexis ari mu bantu bari bagiriye ikigongwe na nyamucubahiro Evariste Ndayishimiye ku wa mbere ari mu bantu bari ku ariko ibidutangaza kaducivuta kugira igisaha ya Habimana Alexis ntitubamubona mu muryango ntituzi ko yuba yafashe ikindi kihano cy'umunyororo ntituzi aho yuba apfungiwe kuko izi zisaha ntawuzi amakuru yiwe ntitumvikana ko umuntu yarekuwe kari kugwa hamwe n'abandi mugabo kuko izi zisaha tutarabona irengero ryiwe
bari babwiwe ko aja gutahanwa n'imodokari ya zone Kanyosha ariko bakaba bararindiriye amasahera mu nzira
turafite umubabaro n'agahinda dufite umubabaro ntangere kuko amakuru twagiye duhabwa hirya no hino nuko yagiwe abwirwa n'abantu batandukanye yuko bamutegereje ko ashobora kuza n'imodoka ya zone Kanyosha yuko ishobora kumundekaka ikamushikana mu rugo mu Ruziba ariko baravuze irengero ryiwe kugeza n'iki gihe ntituzi irengero ryiwe
Alexis Habimana yavukiye ku mutumba Nyamaboko muri zone Kiyenzi ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura yari yafashwe muri nzero 2016 abeshewe ko atunze ibigwanisho ico gihe yari umunywanyi w'umugambwe FNL wa Gatorwasa imbere ya sentare abari baramwagirije bamenyesheje ko bamuremereye ikinyo ibinyoma bariko baborezwa igufa mu biro vyiperereza uwabasaba ico gihe kumwagiriza akaba ari Salvatore Horihoze yararongoye iperereza mu ntara ya Bujumbura mu begereye umuryango wiwe basaba ugwego rw'umukuru w'igihugu ari nawe yatanze ikigongwe kuri abo banyororo barekuwe gukurikiranira hafi ico kibazo kugira ngo Alexis Abimana ashobore kuboneka ari muzima uruganda gukumenyesha makuru rwa radio Inzamba rwarondeye kuri telefone y'Defense bivahagumye harongoye ibohero rya mpimba cyo kimwe na mustanteri wa commune muha kubijanye nuko kubugwa irengero kwa Alexis Abimana ariko ntigwashoboye kubaronka
arakoze umugenzi wacu Josine Kaze ivyo ngo birerekana ko abarekurwa abategereza kuba maso kuko bavuyeyo batarabwa giza kubwa Pacifique nini nahazwe arongoye ishiramwe Fokode ngo hoba hariho umugambi wateguwe n'iperereza wo kugirira nabi abariko bararekurwa muri bamwe bafunzwe batavuga rumwe n'umugambwe CNDD FDD
turatewe umutima uhagaze n'ingendo yamaze gutangura isa niyo kunyuruza abanyororo bariko barapfungurwa na cyane cyane be naba usanga bava mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD akarero dufise na kumunyororo yarekuwe ku munsi wejo hariya ku ibara rikuru rya mpimba yitwa Alexis Sabimana mugenzi wiwe yari yateguye kuze kumutora basanzwe basanga ibyumviro bya politique yabonye mu masaha bategeza guhuriraho hari yindi telefone atazi imuhamagara iyo telefone yamubwira ko yonyaruka kuza gutora Alexis Sabimana kwa murindiriye hari n'uwundi w'umukenyezi yahamagaye ngo iyo nimero nyene abaza ko buba barabonana na Alexis bikaboneka kwizi nimero zibiri zifise ico zizi ko bishobora kuba byari byateguwe kandi byahavuye bishikira Alexis Sabimana umwe rero muri ama telefone mu nyuma yahavuye nivuga ko yoba yitwa Salumu ngo yoba ari umukozi ngo akorera mu iperereza kuva ejo ku murango nuko kuva masaha y'indwi y'umurango gushika ubu umuryango wa Alexis Abimana wahebuye wabuze ahantu hose wabo iyo yoba yaragiye rero tukabona ko biteye amakenga ko hashobora kuba hari abantu bariko bararekugwa iperereza ryamaze gutegura ingene baheza bakaca bugurengero cyangwa bagashobora kwicwa bariko bararekugwa bahagabire ntibashye bwose murumva ko bwa butegetsi n'ubu bubandanye inzira yabwo y'ukwica y'ukugandagura y'ugufata abantu bakabugwa irengero ryabo
turabandanya n'amakuru ajanye n'irekugwa ry'abanyororo umukuru w'igihugu cy'u Burundi asaba abafungiwe ivya politike kumwandikira ikete kugira ngo arabe ko ivyo bavuga bihuye n'ibiri mu gitabo mpana vyaha kubwa perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko ari abavyitwaza kubera bari mu migambwe akaba yabishikirije igihe yariko aratanguza irekurwa ryabo aheruka kugira ikigongwe iyo mvugo ya perezida Evariste Ndayishimiye ikabonwa n'abadaharanira inyungu za politike nk'uruyeri rwo gusasira indava amabakorwa n'umugambwe akomokamwo CNDD-FDD kuko abafungiwe ivya politike ngo amategeko mpuzamakungu aratomora neza baribo ni nkuru twateguriwe na Nadine Muhorakeye
mu gihugu cyacu icacu nyose ni ivyaha byinshi byagiye birakogwa
umukuru w'igihugu aho yari mu ibohero rikuru rya mpimba kuri uyu wa mbere mu gutangura isekeza ryo kurekura abanyororo bari ku rutonde rwabagiriwe ikigongo kuwa 31 Kigarama umwaka w'2020 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko icaha kitagira politike ari nako kwemeza ko atabantu bafungiwe ivya politike bahari mu Burundi acasaba abantu kumenya gutandukanya ivyaha Evariste Ndayishimiye
umuntu avuga ngo fungiwe politike ubunye nazo cyangwa turikete abwirira politike afungiwe azaca afungurwa abwire neza nyere cyane banse ndaba mu gitabo mpana vyaha yuko ari politike afungiwe cyangwa afungiwe icyaha hariho abantu batazi gutandukanya hariho umuntu agenda agakomeretsa umuntu kubera ari mu mugambwe munaka umukuru w'umugambo agacavuga ngo umuntu wanjye arafunzwe afungiwe politiki yahee afunzwe kuko yakomerekeje umuntu kuko ariho abakunda kuza baravyitwaza ngo mfungiwe politiki
iyo mvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ikabinegurwa n'abari mu mashirahamwe adahanira ibyicaro vya politike umushingwamanza Janvier Bigirimana akabona ko iyo mvugo ari ugushaka guhisha mabi abandanya gukogwa n'intwaro y'umugambwe CNDD-FDD
iyo mukuru w'igihugu avuze ko atabafungwa politike bahari tubona yuko bije mu rukurikirane rw'ukugomba guhakana amabi akogwa n'umugambwe CNDD-FDD amabi arimo ivyaha bitandukanye byagiye birakogwa kuva mu mugambwe ushika ku butegetsi ibyo byaha bikaba byagiye kwimunogoza cyane cyane mu 2015
Jean-Jean Bigirimana asigura kandi ko amategeko mpuzamakungu atomora neza imfungwa za politike agasaba umukuru w'igihugu gutera imbere akarekura n'abandi buzuye ubusho Jean-Jean Bigirimana
mu mateko mpuzamakungu dusanga abafungwa ba politike babafata nk'abantu bafunzwe bahowe ibyumviro bya politike cyacane iyo hari ibyo bakoze byo kugwanya ubutegetsi buba buhari tukabona rero yuko ahubwo mukuru w'igihugu nk'uko hariho abafungwa heruka kugira ikigongwe yofata n'indi ntambwe ahubwo akarekura n'abafungwa ba politike kuko ni benshi kandi nta aba bakoze uretse yuko baberekanye ibyumviro bya politiki bitandukanye n'iby'umugambwe uhari uno munsi ku butegetsi
tubamenyeshe ko abari mu bafunga ibi bya politika hanini bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu bakaba batari bake bava mu migambwe itavugwa rumwe na leta
inzamba
Mugisata cimigenderanire y'Uburundi n'amakungu umujyango wa Buraya ntukwiye gukura Uburundi mu bihano kuko ico cyafatiwe kiratibonekeza anono musi Pierre Claver Mbonima arongoye ishiramwe riharanira agateka k'abanyororo APRODH amenyesha ko kiretse ko abantu bagandaguwe ababishe bacindegenza n'ubu ubwicanye bukibandanya abishikirije inyuma yaho amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike yandikiye umuryango w'ibihugu bya Buraya umenyesha aho yoyo ahagaze ku biganiro biriko birahuza Uburundi n'uwo muryango
twebwe tukagira tuti none abakorewe ibyaha baduca baba bande ko mbona mu gufata ibyo bihano bari bafatiye ku ngene agataka kazi na muntu kari kifashe mu Burundi bari bafatiye ku ngene abantu bigwa baritwa bigwa banyuzwa hanyuma akaba yuko atanu ubutungane bwakora muri icyo gihe none twe tukagira tuti Nuno musi ikintu cyaba cyahindutse n'igiki twasabye yuko haba ibiganiro kugira hatoregwe inyishu kugira Burundi busubire ku murongo butoye amahoro abakoze ibyaha bakurikiranwe bahanwe ari ikintu na kimwe cyahindutse mbega ubwo abanyiciye abana bakanyiciye umuryango ubwo abo bantu barahanwe ubwo abo bantu siyo bari muri leta ari se komeza amahoro bafashwe abanyurude wa munyamakuru Bigirimana Yohani bafashwe batiri imana twebwe ibyo bintu byose bikihari dusaba yuko ubumwe bwa Buraya bwotenyenya gukuraho ibyo bihano kuko bo babongera ikiri mu kindi twebwe bari bashyigikiye babonye ko tugowe wabadutaye mu kaga impunzi zikamajyana ibikiri hanze zidatashe mu iteka wabataye mu kaga baraba rero barabikibereye ariko ku bwacu tubona yuko ibyo bihano bitari bwagere kuhava
Pierre Claver Mbonimpa arongoye ishirahamwe APRODH turabandanya amakuru n'amakuru ajanye n'impunzi kuri uno wa kabiri abarundi b'impunzi bagera ku 114 bagwiriyemwo abana mu bisagara by'u Rwanda batahutse mu gihugu cy'u Burundi bakaba bakiriwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu ntara ya Kirundo abo batashe bakaba bari baherekejwe n'userukira ishyirahamwe HCR ku isi aho bitegekanijwe kwazo kwakirwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi
Iritwi ni juu mshikiranganchi w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca aho yari karakira ku mugaragaro impunzi zitashe acagira ko abahamagarira gufashanya n'abandi mu gutsimbataza amahoro ku bw'impunzi zimwe zimwe zahungutse ngo nakanyamuneza ntangere ariko bakizeza ko ibijanye n'umutekano wabo bazobisanga uko bivugwa n'abarongoye Burundi
nzikumva meze neza cyane kuko nari nyotewe gusubira mu gihugu cyane cy'amavukiro umutekano twijeye neza ko uhari kuko ukurikije amadiskuru turi kumva y'umukuru w'igihugu uri kubona ko nyotewe kuzamo amahoro mu gihugu cyacu
ntashemeze neza kuko mbona abandi bariko barataha ya nukuri nta mpungenge mfite
ndumva nishimye no muhira bamwe ati umutekano ni wose ahubwo hungu kugira vuba vuba
izo mpunzi zikaba ziri mu mugwi wa mbere w'abandi barenga igihumbi biteguriye gutaha ku bushake bwabo muri ino ndwi Filipo Grandi aserukira ishirahamwe ACR ku isi asanzwe ari mu rugendo mu bihugu n'ibiyaga binini niwe yaherekeje izo mpunzi agasaba leta kwitaho ibijanye n'umutekano w'abo barundi bahungutse Filipo Grandi avuga kandi kwahagaritswe umutima n'ikibazo cy'igabanurwa ry'imfashanyo zigenewe abarundi bahungiye mu makambi atandukanye
Avec le nouveau gouvernement, nous avons.
Hamwe na leta shasha twaratanguje ibiganiro zubaka kandi tuzobandanya twibutsa akamaro kuko abahunguka bakingirwa kandi biyumva ko bari mu mutekano. Ikijanye naco nigabanurwa ry'imfungurwa zigenewe impunzi ni kibazo kiduhagaritse umutima. Kuri ico kibazo nzo naravuganye n'ishirahamwe PAM ari naryo rikurikirana ibijanye n'imfungurwa.
Qui sont responsables pour ce programme?
Kuva igenekerezo rya 27 myandagaro umwaka uheze aho hatahukanwa impunzi za mbere z'abarundi ziri mu Rwanda abarenga ibihumbi 23 baramaze gutaha kubw'ubushikiranganji bwitaho impunzi mu Rwanda ngo hategekanijwe ko mu mpera z'uno mwaka abagera muri rusangi ibihumbi 40 bazoba bamaze gutaha ariko Kayumba Olivier umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji arahumuriza n'abashaka kuguma mu Rwanda Rwanda ko umutekano wabo uzoguma wifashe neza atibagiye n'abaza gusaba ubuhungiro
abarundi nibo bafata icyemezo bonyine b'impunzi niba bifuza gutaha amarembo arafunguye yo gutaha niba bifuza kuguma mu Rwanda nabyo turakomeza tubakire tubiteho uwaba afite ikibazo cyo guhunga amarembo y'u Rwanda arafunguye nta kibazo dufite kugeza uyu munsi
ibitigiri bitandwa n'ishirahamwe HCR mu gihugu cy'u Rwanda impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 53 nizo zikibarizwa ku butaka bw'u Rwanda
Mugenzi wacu Trifine kandi wabo ni wajije kudushikiriza iyo nkuru tukaba tumukengurukiye cyane hirya gato mu gihugu cya Malawi bamwe mu mpunzi zikibamwo harimo n'abarundi baribaza ingene bagiye kuba mikambi ya Zareka mu gihe igitigiri cyabo kirenza kure ubushobozi bw'iyo kambi iyo kambi ikaba ifise ubushobozi bwo kwakira abantu ibihumbi 10 mu gihe impunzi zitegekwa kwijamwo zirenga ibihumbi 40 ivyo bikaba vyavuye mu nama umushikiranganje w'umutekano Richard Kimendo yagiranye n'abategetsi batandukanye araheze indwi izo mpunzi zikaba zerekanye ayo makenga mu gihe ikiringo bahawe kugira ngo babe bashitse muri iyo kambi kizorengana kuri uyu wa gatatu kurikira umwe mu bamaze gushika muri iyo kambi
Musa Karengera tuzobaho gute giye kubaho gute kwa habaye benshi byagwana turi bake unabiye kubaho gute mwaje nzaba muri imfungwa zitangwa n'ishyirahamwe rifashe impunzi ntishobora gutunga umuntu nabo bari basanzwe bahaba bafashe n'abandi bari inyuma y'inkambi bakabarungikira tubarose inyuma y'inkambi none ubu twese tukwiye kuba hamwe twese cyangwa tuzafasha ubundi bizakugenda gute uriko maganira n'abantu bakubwira yuko ubu mu minsi izahagiye kuboneka kuko byagenda kuba bishika bataratangwa kuri inyuma y'inkambi kubonderayo abantu bicwa n'inzara n'ubu bari kubavuga ati turabona yuko bigiye gusubira hamwe twahora ejo cyangwa igihe ejo aratangwa gupfa abantu bihishe n'iki n'ikigoyi rero bose barekiriwe ibintu bigiye kuzimba ibintu byatangwa kuzimba zimba kubera abaye abantu benshi umunsi rero hoho niba rose kumwe yatuzana aho duherera ntibidakoroha ntibidakoroha
uyo akaba ari umwe mu mpunzi z'abarundi baba mu gihugu cya Malawi Ana makuru tuyasozere mu gisata cy'amagara y'abantu amakenga ngo ni menshi ku banyagihugu baba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga no mu micungararo yaho bashaka kwipimisha umugera wa COVID-19 ariko ntibapimwe kubera ubukene bw'inkabuzo bita reactive mu rurimi rw'igifaransa burangwa ku bitaro by'i Muyinga nkuko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu bo ngaho nyene muri iyo ntara bagasaba umushikiranganje w'amagara y'abantu gutorera inyishu icyo kibazo amazi atararenga inkombe inkuru tubaza umugenzi wacu Josephine Jonse Inkunzimana.
Ubwo bukene bw'inkabuzo zikoreshwa mu gupima ikiza cha COVID-19 bwatanguye kwibonekeza aho ku bitaro bikuru by'i Muyinga haraciye indwi irenga nkuko isoko rya radio Inzamba aho i Muyinga ribimenyesha. Byose byagiye kumenyekana inyuma yaho hari abantu bagiye kwipimisha umugera wa COVID-19 ku bitaro by'i Muyinga bakamenyeshwa n'urongoye igisata kijejwe gupima uwo mugera kwa tankabuzo ziriho zikwiye kugira bapime abantu bose babyifuza kandi bari babonanye n'abatowe umugera wa COVID-19. Duke twari dusigaye ngo twari utwo gukoresha mu kibanza cyo kwipimishirizamo kiri ku mupaka w'abasohoka n'abinjira w'ikobero. Ivyo biruko mu gihe abagwayi ba COVID-19 badasiba kwibonekeza haba no mu bakozi bakorera kuri ivyo bitaro. Araciye hafi indwi zibiri muri zone ya Mugano ya komine Giteranyi hamenyekanye abantu indwi bagwaye COVID-19. Mu ndwi iheze naho hibonekeje batatu kandi bagwaye uwo mugera wa COVID-19 ku mutumba Mukoni hafi y'umugwa mukuru w'intara hamwe n'uwundi umwe ku bitaro bikuru by'i Muyinga. Isoko ryacu rigategwa amakenga n'uburyo abantu babonanye n'abo bagwayi batoshobora gupimwa. Bamwe mu banyagihugu bagasaba umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza runyanganda sida kwihutira gukwiragiza izo nkabuzo mu kibanza bapimiramwo ikiza cha COVID-19. Radio Inzamba twarondeye muganga Eric Nkunzimana arongoye ubuvuzi mu ntara ya Muyinga ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze mugenzi wacu Josephine Jonse Nkunzimana. Ninonga haduciye dusozerera ano makuru bagenzi banje bayegeranije mwese mwariko muradukurikira mwakoze cyane byene nkuru nziza na yabashikirije twese hamwe turabifurije kuroranirwa amahuri wanyu naho ubutaha.